tizacu ndabashimiye cyane murakarama.
Muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwirwe neza. Mu Rwanda abagore bari batwite mu 1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye.
Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 95. Kare byari byinshi nabo bangabo bamari n'abatarabonkeje. Urabizi ko abenshi bigenda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakizembera.
Uyu ni madamu Mukasarasi Godlive, ayobora umuryango Sevota wita ku bagore bafashwe ku ngufu biza kubaviramo kubyara imburagihe kiriya gihe rero cyo muri 94. Abahinzi barenga igihumbi bahitwa Kiriba Onde mu mujyi wa Uvira muri Congo bahangayikishijwe nuko imyaka yabo irandurwa n'imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie de Kivu. Naho umuherwe Son Shiong ufite ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'ubwa Amerika yafunguye uruganda rushya rukora inkingo muri Afrika y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino rero ku isi. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky arashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yafashe mu mugongo igihugu cye mu bihe bigoye. Fidele Niyongabo aratubwira inkuru.
Zelensky yabitangaje mu gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo muri Ukraine. Ni mu gihe kandi hari impungenge ko Burusiya ushobora gutera igihugu ciwe. Yabwiye Blinken ko amushimira ubwiwe na President Joe Biden hamwe na leta yiwe kuba bashigikiye igihugu ciwe. Arabashimira ku mfashanyo ya gisirikare bahaye igihugu ciwe hamwe no kuba bongereje iyo mfashanyo. President Zelensky yatangaje ko igihugu ciwe cyakoresheje amafaranga atari make mu myaka ya vuba kuvyerekeye gukomeza ingufu zacu za gisirikare. Yamara amenyesha ko icyo gikogwa gisaba ko bafashwa cyane cyane muri ibi bihe bitoroshe. Umutegetsi akomeye wa Leta ya Amerika yatangaje imbere yaho kuri uyu wa gatatu ko mu kwezi guheze Leta ya Perezida Joe Biden yemeje imiliyoni 200 z'amadolari y'iyindi mfashanyo yo kwivuna umwasi igenewe Ukraine. Yatangaje inshuro zitari nke ko yiteguriye gufasha icyo gihugu mu bya gisirikare.
Umuherwe Son Shiong ufite ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'ubwa Amerika yafunguye uruganda rushya rukora inkingo muri Afrika y'Epfo. Fidele Niyongabo arakomeza.
Uwo mugwiza tunga afise imigambi y'ugufasha ihinguriro ryiwe nante ese gukora injanjo za COVID-19 muri kazoza hamwe n'utorera inyishu ikibazo cy'ubukene bw'amahinguriro akora injanjo muri Afrika. Ikiza cya COVID-19 cyarerekanye ubushobozi buke bwo kuronka injanjo mu bice bimwe bimwe byo ku isi cyane cyane muri Afrika, aho ibice 10% by'abanyagihugu ari bo bonyine bakingiwe COVID-19. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Afrika idakwiye kubandanya iri nyuma ku bijanye no kuronka inshansho zo kwikingira indwara z'ivyaduka. Avuga ko Afrika idakwiye kubandanya isega makungu inshansho. Yabitangaje igihe yitaba uno musi wa gatatu ibirori byo kugurura ihinguriro rishasha rikora inshansho mu gihugu ciwe. Sun Xiong asanzwe yanonosoye ivyerekeye ubuganga yabwiye Perezida Ramaphosa ko bafise muri iki gihe ubushobozi bwo gukoresha ubumenyi bw'Abanyafrika y'Epfo mu ntumbero yo gukomeza kurushiriza igisata cy'ubuvuzi mu gihugu muri iki kinjana cya 2021. Yemeye gutanga imiliyoni 6.5 z'amadolari ya Amerika agenewe guha akarya Abanyafrika y'Epfo kukurahura ubwenge mu bijyanye n'igisata cy'ubuvuzi.
Radio Ijwi rya Amerika. Urwego rw'ubukerarugendo muri Kenya rwongeye kuvugururwa nyuma yo guhura n'ingaruka zikomeye za COVID-19. Iyi nkuru nayo tuyibaze Fidele Niyongabo.
Leta yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko icyo gisata kiriko kirogorora bivuye cyane cyane ku ngenzi z'abanyakenya ziriko zihabonera akaryo kubera ibiciro biri hasi cyane. Yamara ibitege by'ingenzi z'abanyamahanga biracyari hasi cyane umuntu abigereranije n'iby'imbere y'ikiza cya COVID-19. Kenya yiteze ko igisata cy'ingenzi kimwe mu bisata bizana amafaranga y'agaciro kizokwinjiza imiliyaridi 173 z'amashiringi. Ni ukuvuga umuliyaridi ni miliyoni 500 y'amadolari y'abanyamerika muri uyu mwaka. Amafaranga azoba yiyongera cyongeye ku rugero rwa 18 n'ibice bitanu kwijana umuntu abigereranije no mu mwaka uheze umuyobozi ishingwa bikogwa w'infata kibanza w'ikigo cya leta kijejwe ubushakashatsi kujanye n'ingenzi George Gitonga yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko gusubira kunaguka kw'igisata cy'ingenzi gusa no kwatanguye gusubira kwibonekeza hari nyuma yuko ivyo biharuro bishikirijwe abategetsi batangaza ko igisata cy'ingenzi muri Kenya cinjije imiliyari 88 n'imiliyoni 600 gusa y'amashiringi mu mwaka w'2020 hari mu gihe amareta y'ibihugu byo ku isi yari yabujije uruza n'uruza kw'abantu harimo kugara inzira zo mu kirere mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19 yamara umushikiranganda jejwe ivyerekeye ingenzi muri Kenya atangaza ko ayo mafaranga yiyongeye gushika ku miliyaridi 146 z'amashiringi mu mwaka urangiye w'2021.
Fidele Niyongabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi naho mwe nshuti zacu mu gikurikiye radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19.22 aho muri hose kandi mushobora kudukurikira kuri internet @ radio yacu voa.com kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu magambo ahinnye y'Icyongereza wemeza ko mu mpera z'uku kwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba yemerewe kuwinjiramo. Kuva ejo bundi ku wa mbere ikibazo kirimo kirasuzumirwa mu nama ya EAC iteraniye i Nairobi muri Kenya. Niho dusanze mugenzi wacu Eloge Wilika neza urimo ukurikirana iyi nama.
Iyo nama ikibera ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi yatumiwemo abashikanganje b'ihugu bitandatu ubugezi ubu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC barabinjira ajya amaleta yabo muri uwo muryango umunyamabanga mukuru wabo abagize inama abashikanganje ya EAC abadiplomate bakora ku bibazo by'uwo muryango umukuru wa sentare ya EAC uw'inama nshingamateka umucamanza mukuru wa sentare y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko n'intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sagira Kibangu waseruka intumwa za Kongo yavuze ko intambwe igihugu ciwe igeze ko yerekeza kwinjira ku mugaragaro mu muryango wa Afrika w'Ubuseruko ishimishije. Akengurukira Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ubu watwara uwo muryango ku bwitange ku giti ciwe yagize kugira ibintu byihute kandi bije mu ngiro. Yatangaje ko Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu cya Kongo yizera neza ko umuryango wa Afrika w'Ubuseruko ari wo wa mbere utunganijwe neza mu bijanye n'umwidegembyo wo gutembera kw'abantu, uguhuriza hamwe mu byerekeye guteza imbere ubutunzi n'inyubakwa, guhana hano muhimbu n'ubukomeza ubucuruzi wa ndengambibe kurusha iyindi miryango yose n'amashyirahamwe ari ku mugabane wa Afrika. Yongeye ko haheze imyaka myinshi ku mipaka y'uburaruko umanuko no mu buseruko bwa Kongo abahaba bahanahana ibicuruzwa n'abandi banyagihugu b'ibihugu bibanyi byamaze kwinjira muri EAC. Kubwiwe ko ngisa n'uko ije yarinjiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Sabe Kibangu umuhanuzi adasanzwe wa Perezida yatangaje ko Kongo itaje iminwa misa muri EAC. Kongo ni igihugu amahero cy'abantu miliyoni 90 bivuze ko ari isoko y'abasumye miliyoni 90. Ni igihugu gifise ubutunzi kama bwinshi kinafise ishyamba kama rinini rya kabiri ku isi. Kongo ni isoko ry'ibivamo ibihingurwa byinshi nka kakao hatibagiye ubutare. Sinorangiza ntarabwiye icyifuzo cya nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi cyo gusaba mu nama yimirije y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko ko hajaho urwego rushasha ruzoraba gusa ibijyanye n'ibidukikije ubutunzi kama icyukurwa ry'ubutare n'amasoko ntanga nguvu kandi bikunze icyicaro kikaba Kinshasa. Niko yavuze ariko kandi uwo muhanuzi adasanzwe wa Perezida wa Kongo arazi n'inyungu igihugu ciwe igiye gukura mu muryango wa EAC.
L'intégration de l'Est, du Nord et du Sud.
Hari kwinjira ku buseruko buraruko n'umanuko bw'igihugu cyacu mu masezerano rusangi tumatumanako bimwe mu bizotuma hagabanuka ibiciro byo guhamagarana kuri telefone n'ibindi bihugu bibanyi. Kongo izonagabanirizwa amakori ku bicuruzwa bica ku bivuko bya Mombasa na Dar es Salaam. Kinshasa izonabyaza umusaruro amasezerano yo kugwaniriza hamwe umwansi ya EAC na cyane cyane biciye mu nterano y'ibihugu bibanyi mu rugamba rw'ubutuzimirwi inyeshyamba y'abanyeko Kongo n'abanyamahanga hamwe n'iterabwoba riteye isibe mu buseruko bwa Kongo. Peter Mutuku Mazuki umunyamabanga mukuru wa EAC yemeza ko hasigaye intambwe zibiri gusa kuri 10 kugira ngo Kongo yemererwe burundu kuba umunyamuryango wa EAC.
This is the eighth stage. Because in the roadmap,
hii ni intambwe ya munani kuko zose hamwe n'intambwe cumi zukuzuzwa intambwe ya cyenda n'inama y'abashikiranganji bazosuzuma raporo izoba hano iya cumi ari nayo ya nyuma n'abakuru b'ibihugu baziga raporo bemerere Kongo kwinjira muri EAC nkuko byategetswe n'abakuru b'ibihugu ibi byose bibwirizwa gukorwa imbere y'uko kwa mbere guhera kandi ibizorushiriza gukomeza umuryango wacu tunuzuzanya hamwe kubw'ineza y'abantu bo muri EAC
of the people of East Africa.
Yugo cha Kongo cyishimiye kubona mu nama ya kubihugu bya ASEAN kwa 12 umwaka uheze baremeye kongera kucongereza n'igiswahili igifaransa nk'ururimi rukoreshwa muri uwo muryango kanuni. Nkuko atankeka Kongo igiye kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize uburasirazuba bwa Afrika ASEAN izoshigira ibihugu indwi. Kugeza ubu uwo muryango ugizwe na Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, u Rwanda na Sudani y'umanuko. Uwo muryango washinzwe mu 1967 imbere yo gusambuka mu 1977 maze busubira kwiyunga hagati y'2000 n'2001 utangujwe n'ibihugu bitatu gusa arivyo Kenya, Tanzania n'Uganda. Ufite icyicaro yarusha muri Tanzania. Ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika ni hembe rya Afrika biguma byerekana inyota bifitiye ariko nka Somalia yarankiwe kubera umunyamuryango kuva mu 2012. Yasenye imwe mu muryango ifite isoko rinini ikaba irimwo abaguzi bagera ku miliyoni 146. Eloge Wilika neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Wilika neza, urakoze. Nibutse rero ko nyine ari inama irimo yiga uburyo Republika ya Demokrasia ya Kongo izinjira mu muryango wa EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Tuvi Nairobi tujye mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere ubushakashatsi bwerekanye ko abagore bari batwite mu mwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. Ikigali Asumta Kaboyi adufite inkuru irambuye.
Aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya genocide ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari bari mu Rwanda kugira ngo babigereho byasabye ko bapima ADN zabo nabo bari batwite bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye muri iki gihe ariko batari mu Rwanda batanafite aho bahuriye na genocide. Ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya genocide afite isano n'impinduka zigaragara mu miterere ya ADN z'abo bagore bari batwite mu 1994 baba mu Rwanda cyo kimwe n'iz'abana babo. Ikindi ubushakashatsi bwagezeho nuko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite. Dr. Leo Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje ko ubushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 nabo bagiye bagaragaza guhungabana. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Tubapimye rero nibwo twabonye mu buravu bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho. Tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo babatwite twagiye tugira mu busembwa tuba turemangingo ndangasano bahererekanye banyuze muri ADN usanga abo bana baragiye badufata kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize nk'ikintu cyihungabana noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite noneho muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize ingaruka kuri genocide icyo gihe ubundi tugasanga nabyo bafite abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga bagize n'abana babigira kurusha abandi ari nk'abo bakubitaga abanagize bakabafata ku ngufu.
Dr. Mutesa ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje bimwe mu bimenyetso abana bavukana.
Akubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuze mu kubura icyo bita esteem kwiyumvamo ubushobozi hari icyo bita depression hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa gusa nk'ufite ubwoba. Ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za genocide zari zarabanje nako byari byarigeze bikorwa.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya genocide akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu 1995. Uyu mubyeyi utashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye.
Bari bafite ihungabana cyane twebwe ari twebwe twari bate kuko tutabakundaga abana babye dutetewanga tukabakubita tukabatorukira tukabatomatiza tukibafate nk'abana bacu cyangwa tubereke n'urukundo. Abana bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane n'urugero n'uwangira nageraga mahane cyane abandi nawe akajunjama se niba umwana akuje atereka papa azamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi naho ari kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe
umuryango Sevota bita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe madamu Mukasara Sigoderive uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo
abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 95 hanyuma rero nabo yusare dari zinshi nabo bangabo bana n'abatarabonyeje kuko urazizi ko benshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera bakabajugunya bakabarerisha ahantu badashaka ko abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya abana bari abantu bo mu mikonta y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese bazi cyane nyine mu ntekerezo ubungubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bari bamwe muri bo barimo bararangiza imizeti
ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'2012 bushyirwa hanze uyu mwaka w'2022 Dr. Leo Mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu bo bakoranye harimo Professor Felicien Karege wigisha indege neve mu Busuwisi Professor Rutembese Eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Dr. Mutabaruka Dr. Annette Uwineza Alexis Rugamba na Clarisse Musanabaganwa bose bo muri Kaminuza y'u Rwanda iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri 5 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika tuvugira Washington DC Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahinzi barenga igihumbi bo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo ahitwa Kiriba Onde bahangayikishijwe nuko imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie du Kivu zirandura imyaka yabo ariko ni mu mirima y'urwo ruganda y'inkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha noneho tujye mu Burundi abagore bakora ubucuruzi buciriritse mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Bujumbura barasaba leta kubashyigikira bakabona aho bakorera aho bacururiza hashize imyaka irenga 5 ubucuruzi bwo ku muhanda buciwe mu Burundi kuri iki kibazo mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yatumiye kandi araganira na madama Maria Goretti Ndacayisaba numuhuza bikorwa gwishyira hamwe ryitwa dushire hamwe riharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa mu Burundi na Madame Genevieve Ntihabose niwe utangira atanga ubuhamya yemeza ko abapolisi bamuhohoteye bamuziza gucururiza mu muhanda
urabona ko ajya araho ndandaribwa ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko ariko turarwanira igiseke turabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo byabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe mu kanya mbona ndyamye hasi nyine yikanguye nyine ubwenge bugarutse aho bavuze kireka rero umuntu bagene kwa muganga bacha banterura bandara mugasho ama ngiye mugasho je ndababwira ati none kubera ikintu cy'amanterura mu njara mugasho kaba kimu ndashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu soba dupfa n'uyo mupolisi bacha bavuga ngo nigikunda nguzi ngo muradi uko mu Rwanda ari gahanda batagira amategeko bavuga yuko mukurabije ko batagira amategeko mugabo ukuraba mukaregera kuko natwe turi turonderera imiryango n'uyo ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka kwimbabura iyo yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu ababaza ubundi tugakora tubona ko turi ko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri ntibashyira kandi kunyumviriza bashyira mu gashe mu kanya bose bongera muri zone rehero muri zone rehero nca ndagendayo ndarara ari n'uwagiye kunkurayo imisantere n'uwankuyeyo basi ikabigenda ko njye nka ndataha
turi ko turakumva musantere yagukuyemo ni renova yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere ni indega Genevieve waramubonye
uwankubise uwanoye mugere
yego
ibyo ndamubwiye ni wahajya nyene ni babiri basha bigira ingare shirirana ntuze ibitwa shirirana
ni umupolisi
ni abapolisi
hanyuma uravuga Geneviève ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo
kubandanya tujye kubera tubona ko handiza handi koshora kugenda kubera nta handi dusite kugenda kuko hose haruguye naramo twashora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutugira ngo dutange amahera y'imboga ngo dutange ibihumbi ijana by'imboga natwe tugashaka tubona umutahe wonyine dukoresha ni mutwe none twashaka tugenda kurondera ahandi twajya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine nibo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twese hajyanye ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose.
Geneviève turi kumwe na Madame Goretti wewe ari muri ishyirahamwe dushyire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme. Goretti murumvise ubuzima Geneviève abayemwo igice Geneviève arimwo bagishyira mu gice cy'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata cy'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Goretti
ubwo rudandaza rukorwa n'abakenyezi benshi abafise uburyo buke cyane baba mu makarsie yo hirya cyane hariya uraruko gisagara bakagira ingendo ndende bakaranga utwo tuntu hamba bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu gisagara ni kuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane. Murumva urudandazwa rwemewe icyo ni cyo kintu cya mbere badasigoye urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyine bo kwicara hamwe bakorera uruhande rumwe ntibishoboka ntibirashoboka kuko mwese avuga ati reka manze ndonkutu reka ngire gutya reka ngire gutya ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima ni ikibazo kiyaguye hajya tubona gusa bikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine leta yikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo.
Mbega Madame Gore, iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandaza rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenzwe ko ni ryahe hanyuma ababikora baraze mu mategeko.
Oya nibaza yuko itegeko bijyanye n'urudandaza ntibatakorazwi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi abantu baba banditse hariho ishyirahamwe ribakira bakavuga bazokora bazokorera urumva abo bamwe barabara n'ukuri ntahariho ntanarahamwe byanditswe bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko kuko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije ahubwo uwo vuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe ngo kingirwa gute n'ibikorwa byabo gutunganirizwa gute bo kwigishwa gute niho navuze ko ari ikibazo cyaguke cyane nino urudandaza nyine rutunganijwe n'amategeko abigenga icyo cyo ni kugifasha
hanyuma
kandi ubirabye sa
yego tsinda birabye
ubirabye ni kibazo cyo kirafata ubuzima cyane nukuri ndabona yuko nka igisagara cy'ibujumbura abakibyoje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote buninde basangayo ko bafite ka gatahe gasumba aho bagurirwa naho mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti kugira bakore batekanye ikibanza cemewe ahubwo banyene ko aricyo gikorwa cyo kwirirwa byashoboka mu gisagara cya Bujumbura bo bansibiye bakababwira ati ikibanza mwebwe cy'iwanjye iki n'umurenge ngaha mugabo ni kuri mu gisagara bishoboka akaba ari bashira sinzi ingene bazitunganya kuko niho badandaza neza ikiri ni uko bajya mu mabarabara yose.
Genevieve turacyari kumwe ku murongo wa telefone.
Ugume
ku murongo Genevieve ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika afite utubaza baza. Jean Claude uherereye he?
Jean Claude nimereye mu Rusaka muri Gambia. Akabazo kanje nukabaza ngira nka bose ko ari babiri ni giki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara bakingirwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko babibona ngaha abantu badanaza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niwe mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize mu rugo muri ayo mabutike yandi.
Urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia. Ndahera kuri Madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokora iki ariko wese ndakubaze ngo mwokora iki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishoye gute cagihe mwahura na musitanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo cyanyu gikoko hayice abajeje intwaro barababwiraga Geneve.
Twaraganiriye je mwabona nyene twashyize turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane z'uwanjye byose ndababwira n'ingorane duhora tugira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu badodushira kugira ntituramenya rero hari aho badodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bahereza utuntu mu ibarabara.
Madame Magoreti Ndacyayisaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri we kubera we Genevieve kiriko kirakorwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muriko murakora amashirahamwe atandukanye haranira agateka k'abapfasoni n'abigeme ga Madame Gorette.
Icyo gikari cyambe ni kurande na bakinyizi boshobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere bimwe na bimwe no kuronka umutahe mugabo rero abakinyizi muri ati ko nibo benshi muri bo bakize ibyo rero bigatuma ataronka umushahara ku kwezi nk'uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni banki hama bagatanga kino kwita
ingwati
bisabwa bagashobora kuba bafite ingwati none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bica bigenda gute kubera ko mu gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abasimizi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo atari cy'amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa ahubwo harimo ibintu bibiri nyamukuru leta iri kwitunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe no kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo nicyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi
Genevieve iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamwo gutanga amatagisi n'amakodi ibyo mwebwe mudandariza hajya mu mabarabara atandukanye murabizubahiriza murabikora
oya twebwe nta tike turiha kandi twebwe twarababwiye ati nibatureke durihe tike turihe iritewe n'amategeko yose baranze
hokogwa iki hakwiye gukorwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta icyo usaba ni cyane
ikintu nosaba nosaba ko duhabwa umutekano ukwiye kandi bakaturondera naho bodushira kubera urabona ko hajya dukorera tuguma dukora imitima itari mu nda bakaraba ahantu bodushira basi tukavuga ku matuga turariha itike tukariha leta nk'uko nyine babona ntawokorera mu kibanza utari burihe n'ikintu na kimwe tukaraba kungene twokora kugira twiteje imbere niyo mitaye muyiduhaye kugira turonke kungene tuzoyariha nitubone buri umwanya baguma batwara buri umwanya baguma batwara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiriho cyari gice cy'ikiganiro muri sanga cya mugenzi wacu Diane Ninina hazwe ku kibazo cy'abapfasoni bacururiza mu mihanda y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro cyose kiri ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com. mujyeyo mureba handitse muri isanga kuwa kabiri tariki ya 18 y'ukwa mbere 2022. Naha rero duhumurije aya makuru, ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.